bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro rya rino genekerezo rya mbere ukwezi kwa cenda muri 2018. Hano muri studio ndi muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva muri ku mirongo migufi ya shortwaves kuri mwe mutwumva muri mu Burundi kandi turabaha ikaze no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu batwumva muri mu Rwanda. Murakoze kwa muri ko muratwumva live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com aho ni ku isi yose kuri Facebook turi kuri VOA radio yacu. Ikiganiro ni muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nshuti bakunzi misi yose ya gatandatu murazi yuko mwa muri abatumire iyo muri ijya nino ni mwebwe tuba dukeneye kumva ivyumviro vyanyu aho muri hari amakuru ijwi rya Amerika itashoboye kumenya mwebwe mwiboneye murahawe ikaze kugira ngo muyatubwire. Hari kandi na menshi twabatangarije muri ino ndwi turiko turasozera nayo nyene mufise uburenganzira bwo kutubwira aho muri tukabahamagara gutyo mukagira ico mudushikirize. Murayo twabashikirije harakomeje kuvuga ivyerekeye ukwiyamamariza mu myanya y'aba pite mu gihugu cy'u Rwanda biza guhera uno munsi. Twarababwiye n'ivyerekeye umurwi mushasha ujejwe gutunganya iby'amatora mu gihugu cy'u Burundi seni mu yavugwa ijya nino ku isi naho twarababwiye nk'ivyerekeye iby'urupfu rwa nyakwigendera senateur John McCain uno munsi naho baza kumushingura ibintu birindiranywe igishika ngaha muri Leta Zunze z'Amerika na cane cane ha muri Washington aho aza gushingurirwa. Murarindiranye rero ikaze mwebwe inshuti bakunze muri ijya nino kugira ngo mushobore kutubwira ico muvuga kuri makuru ijya nino ayo twabashikirije ayo mudufitiye mu makambi mu ntara mu bisagara mu migabane itandukanye. Ikiganiro ni muri isanga. Twinjira kwa ririmbuka Medi ni no you no life ni The Ben murantunga. The Ben ni mu gihugu cy'u Rwanda akarimbukiwe ni no you no life.
Baby, I am your
abatari bakerero bariko barashika muri katedrale nkuru yo ngaha ya Washington DC kugira ngo bahave basezerana itekanya kwigendera Senator John McCain mu bariko barashika muraza kumva ivyo bagiye baravuga bamwe nabandi habiteze ko bahava bagira ico bavuga harimo ahoze arongoye leta zumwe za America Barack Obama John McCain aza gushingurwa na police ni muri Maryland nuko rero ncuti bakunzi turabarindiriye kugira ngo namwe mugico muvuga ku makuru ariko araba ahiwanyu iyo nkuru ya yishingurwa ya John McCain niyigezeho cyane ngaha muri leta zumwe za America turafise wa mbere John ari ku murongo John ikaze kujugi America
allo
ikaze kujugi America
n'ibyo
se murakomeye
yego
ne uherereye he
umereye mu Rwanda
majaye
majya mu ntara ya majepfo
kumenga weekend nturaye itangura neza
ndi mu kazi
uri mu kazi nyabaki
ndi muganga
uri muganga
impamvu nashaka kuvuga ikibazo cy'ubuganga
aha duga ku ijambo tukwite docteur rero tukwite docteur canke ni muganga mu bindi
muganga risansi wo mu Burundi
ego duga ku ijambo John
Mhm. Ukuvuga ngo ite iposta.
Mhm.
Posta y'ubuzima. Ntoya n'abantu yo hasi boroheje. Ariko Minisiteri y'ubuzima ubona ko nta miti duha ntaki. Nagira ngo mudukoreye ubuvugizi. Naraye numvise ko n'umushikiranganji w'ubuzima. Wo mu Rwanda. Sawa kwa wende tabikurikiye we Diane. Yamuhaye igikombe, igikombe niba kijyana n'amafaranga sibyo? Mbizi amahera amahera. Niba kijyana n'amahera yohereza imiti mu maposta amatoya rwose. Dukora nta miti nuko guha abarwayi. Kabona ko nta kigenda muri make nubwo ntago bayitayeho muri rusange ndabwira Diane Gashomba
none ga John iyo poste yanyu uvugwa iremewe n'amategeko ni nk'ico twokwita centre de santé muri rurimi rw'igifaransa ni nk'ico twita centre de santé muri rurimi rw'igifaransa
oya centre de santé ni nkuru kuri twebwe twe turi bato cyane
ariko haremewe n'amategeko
aremewe n'amategeko ni amaposta aba mu cyane cyane mu karere bita ka Kamonyi na Kanyanza n'utundi ntavuze ariko usanga ntago bayitaho ni ukuvuga ngo ni ukwirwariza ba nyirayo barayaduha gutyo amasezerano ntibayubahiriza nka minisitiri w'ubuzima abizi simbizi niba atabizi niba abizi sawa niba atabizi nabimenya hanyuma agira imiti yohereza imiti sibyo
urakoze cyane rwose John ubwira umunsi mwiza
birababaje
urakoze cyane rwose John
yego bambe
kwino saa tuvugana ni saa yine irenga ku minota 8 ngaha Washington DC ikiziga canya kwigendera Senator John McCain kirashikanywe muri katedrale nkuru ya Washington aho hahava mukanya hatangura ivyerekeye imihango itandukanye kumusezera imbere guhava mushingura na iteka ana police muri Maryland turase kandi na munezero ikaze kujugi America na wewe
go
yego ahuherereye hamuduge ku ijambo
terereye ngare ka Bujumbura
yego namakuru tuzaniye
cyane
namakuru tuzaniye cyane n'ivyumviro kuyo twagiye turagushikiriza muri none ndituko turasozera
oya kwari kwa mice ku baga ara mahoro adasanzwe
ego hama mu mpera muri none ndituko turasozera departement ya leta zumwe za America no kuvuga nk'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya America n'andi makungu bwarasohoye itangazo abgasavya nyamerika bagendera mu Burundi kutijajara ko kuko ngo by'umutekano atari kirenga huri byifashe gute wewe
nokuri twego mu kadere turi mu namahoro kwetu yashimwe uko abantu bakora imigambi cyane kanyi ama nokuri twashimwe ko yemeje amanya yaje kunganira ku cyo kintu bashigize nokuvuga ko bari muri Amerika twe turi mu Burundi n'amahoro twashimwe nko twe niyo turi
ntibapfa kuvuga baba bafite rimwe na rimwe ababarabira n'ibyo bandika barabyitondera. Wakoze cyane gose Munezero, ugira umunsi mwiza aho hererenga i Bujumbura.
Nogabisha abantu batoye atanze inkuru itari byo niko utabaragereza kuko biracanishamo abantu n'abandi.
Inkuru zitari zushatse kuvuga niza
nabo bagenda gutanga inkuru mu Banyamerika, kuko Abanyamerika
bafatira kuri bimwe n'ibindi. Hariho abavugwa babura amarengero, hariho abavugwa usanga ibiziga byatoye rimwe na rimwe n'ubwo bimeze kuko byari mu 2015 ariko biri ubu. Urakoze cyane gose Munezero, ugira umunsi mwiza. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Thierry Ikadze.
Amahoro neza Diane.
Amahoro urakomeye.
Nukuri turasiye.
Ni amakuru tuzaniye tutamenye canke n'ivyiyumviro kuyo twagushikirije wumvise irya nyina.
Ivyiyumviro Diane.
Nduga ku ijambo.
Ariko gusa nagomba ndabashimira uwo muntu ko ntumuvugishije, n'ukuri jewe birangiye kubera ko itazi ntiyashobora kugira ibintu ngo ivuge ibintu burya nayo idafite abari ku rubuga ngo bayitohoreze. Hanyuma ngiye kubyibanze, agomba ubwa mbere rero ku kintu Leta y'u Burundi yatanguje cyo kurwanya amasasi mu gihugu. Niba naragishinze n'ikintu cyiza mu bisanzwe kandi cyari gikenewe, kubera ko iyo urabye ajya amasasi arafise ingaruka mbi ku bidukikije. Ariko rero nkibwira nti burya ajya amasasi yari afise akamaro yari amaze n'ubwo boyatuza, ariko baho rero ikindi kintu gica kiza kuyasubira, ariko ntacyo nigeze numva kivugwa ko cyagiye. Rero ntarunira akaguha abategetsi nti iyi ngingo nimba bayifashe ni byiza cyane turabishima, ariko barahabe abanyagihugu bazava bifuza ikindi bakoreshe. Ntibabyumviriye ko
ni kibazo none ubona yuko kizokoroha gukemurwa mu gihugu cy'u Burundi. Ga Thierry, ku bwawe
kuzigwanya idinasasi? Kuzigwanya sasi ni ikintu ubona ko bagiye kuri hafi, nk'uko mbona nyine banabivuze ryari ku maradiyo, nawe numvira isanganiro nijoro, urumva ko ni ikintu umenga kizokoroha cyane. Hanyuma kabiri nari ngiye kuvuga ko nuno mugwi warayishizweho utunganya amatora muri 2020 jewe kubwanje nagize nti nitunegure cyane, reka tubanze tubahe umwanya babanze bagire icyo bakoze, hanyuma rwagasore nabwibwira ati muzotubonera ku byo dukora. Nibaza ko nibajya ku rubuga bakagira ibyo bakoze, natuzavuga tuti aho abantu bahengamiye haca nk'ahandi. Cyo gituma rero mvuga ni umuntu ariko aravuga ngo umunsi ngo ni kwa kundi n'ityabindi, nibaza ko umuntu yabanza akabaha umwanya, ari nacyo gituma ngira mvunira akaguha abanyepolitiki b'uyini wacu. Iyo numvise nk'amizero avuye mu nama nshingamateka akikuramwo akavuga ngo nimusikare muratora, burya iyo bijya hose ntibakinjura, bagira abantu baratorwa kandi nibataba n'ikizibuza ko n'ayo matora yo bayarongowe.
Hamaga Thierry, ukiri ngaho kuri ivyo vya mizero, ukubona amizero yarakinjuye bafisemo umuntu basigura ijwi ry'Amerika, Pierre Celestin twarivuganiye jewe ubwanje avuga yuko impamvu bakinjiye ariko batigezwe bingishwa inama kugira ngo babahizina. We urumva ku bwawe ubivuga kwiki?
Nibyo tuce ni byose ikintu cyiza ndabyumva, ariko bigeze kuri ibyo ntambwe Diane, biba bigeze ku rwego rukomeye kuko iyo uravye ramaze rita ubwa mbere ifise bande rero byose samizero afise benshi, rero guca bavuga bati turiyonkoyemo turavuyemo, bari bazi neza yuko biza kubwirizwa kurengana, none birenganye ubundi bwo bica bigenda gute? Iyo baye vyibye banashaka bakagumamo, hanyuma ivyo bashikiriza bakabishikiriza ariyo bari no gutora canke bashatse ntibatore yuko babatoye canke babahakanye bari kubigira gutyo, mugabo gushuvuga uti turavuyemo, none ko bavuyemo n'amatora bisigura ko batazoyaza.
Yavuze yuko nabo nyene bazobarabira ku vyo bariko barakora, ariko ko batashimye ko batigeze bagishwa inama kandi yuko batahawe ibibanza bikwiriye barabivye intebe basemo n'amashinga amateka.
Ego tote yakivuze neza n'ivyo, reka tubahe umwanya tubanze tureke turabe nabikeyi bakora vy'intanga, aricyo gituma ngira mpamagare anye politiki y'iwacu ubwa mbere ntibihutire kuvuga ibintu nabi batarabibona, abanze ubwa mbere babahe umwanya bagire icyo bakoze, hanyuma iyo n'ibintu bibaye bibi ntibace bihutira kuza kuvuga ngo turavuyemo, baravuga ibindani babanze bahindu basabe ko bihinduka ariyo bari hamanitse, hamwe bafata izindi ngingo mugabo kuyiyonkora ngo baravuyemo, kugira abanyagihugu ntibaba bagiriye neza ko nabo baraheza bakabura ababwira kubera bamwe bo kwitonze baravuyeyo.
Ego hama wewe ari nkawe Thierry nk'umunyagihugu w'Umurundi ivy'amatora biraba umurwi mushasha ugiye kura witeze kwikugiranije n'uwahahora kubgaho
ya nereka miko mvuga ivyo niteze ariko nabo nibo bazi nyene bazokora ajewe kubwira nenda witeze ko n'umugwi uzoze gukora byinshi bisumbirije n'ibyo twabonye uri umugwi wa mbere wakoze neza n'umugwi wo muri 2005
waramutswa ngarambe
ego gyapor ngarambe wakoze neza cyane cyo gituma mvuga ni uyu mugwi rero tubizere ko Filipo nzabona ari bazokoresha ku buryo tuzobushima kurusha uko twashimiye ngarambe.
Ariko nimba ibyo itegeko turiko turabona ni cana cana nako ku mbuga ngurukana bumenyi ariryo turaza kubatoreza mu kanya Filipo nzabona biri ba wewe turabona ari mu kibanza cyo kumenyesha amakuru uzowuramutswa iryo tegeko akaba ariryo kukuranzi ko muri no misa gihura b'inkuru gasanga irahindutse. Ni Dr. Pierre Claver Kazihise niwe byerekana kuri iryo tegeko riko riracana cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi itashobora kwemeza ko ariryo canke atari ryo ko ari we azoba arongoye umurwi. Saa 12 tuzaba tubafitiye byinshi kuri iyo nkuru.
Ego mu tugeregereje nize tubimenye ariko nabone naho yoba ndabivuge neza byumve ahari hose amenye ko burya nk'uko nabivuze hirya y'ejo iyo amatora agenze nabi bano bantu baba bageze amatora niba ubwa mbere babanza kubituka ubwa mbere hasho gitondo babwira nti bagira icyo bakora ntibagikore hakiri kare bigishoboka kandi iyo shitani babona umenga bararemerewe babivuge kugira ngo abanyagihugu bamenye ntibakore kugira badasore baratuka.
Urakoze cyane rwose, urakoze cyane rwose Thierry ubwira umunsi mwiza ngaha mu Burundi.
Yego na.
Ibirori byo guherekezanya kwigendera mukenguza amateka senateri John McCain byatanguye mu turiko turabona kombonesha kure harimo wahoze arongoye igihugu cy'u Burundi Barack Obama n'umufitambukanyi we Michelle. Byitezwe ko Barack Obama aza kugira icashikirije muri ivyo birori canke imihango yo gushingura John McCain. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump when he have the nyakwigendera yari yasavye yuko biramutse bishika kitabu muremyi Donald Trump atoza kumuherekeza. Amakenga yashira nakwizera urwongo ukunda mbaye wowe imungenge zashira ugashira ukunze urwongo ukunda mbaye wowe nakwirika mapaje kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma nareba uko wiyumva amatsiko agashira amarira agashira ugatuza tose kandi na David kundi murongo wa telefone David kaze kujuga Amerika. David kaze kujuga Amerika. David ni tiko turamwumva mubandire bamaze gushika gushingura nyakwigendera senateur John McCain harimo Bill Clinton yahoze arongoye Amerika George W Bush nawe nyene yahoze arongoye Amerika harimo kandi nabari muri leta y'ubu harimo nka James Mattis harimo n'umukobwa wa perezida Donald Trump ari we Ivanka Trump. Umutima wanje uwaye igitabo nakwirika mapaje kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma nareba uko wiyumva amatsikwa gashira amarira gashira ugatuza I find myself on your door I'm begging begging I'm begging begging my love do you believe me girl ndaye wowe matenga yashira kwizera urwongo ukunda Chinga yashira nakwizera urwongo ukunda mbaye wowe
kukunda mbae wewe. If you knew how much you mean to me, how close I wanna be to you. Tujenda rime kabiri tutasigana, tukufikana tutabusanya. Yaba wareba gamu mutima, inukunda zashira, ugoba bugashira. Ugatuza tukabana, baby. I found myself on your door. I'm begging, begging, I'm begging, begging my love. Do you believe me, boy?
Ngaye wowe, jenga yashira, kwizera urwongo ukunda.
Chenga yashira na kwizera urwongo ukunda mbaye wowe.
Impungenge
zashira
ugashira
ukunze urwongo ukunda mbaye wowe.
Karimbo ni ka Jean-Pierre Nimbona, akazina kiwe aziko cyane ni Kidumu Kibidon n'abandi bakamwita Kibuganizo. Hama Karimbo nako ni penguvu ni nko kuvuga ati mpa izo nguvu zikenewe mu byo yariko araririmba ariko acamo. Duse na Sengayire kundi murongo wa telefone ijo rya Amerika yaguhaye ikaze muri Sanga Sengayire.
Urakoze cyane urakarama.
Uherereye
Kigali igikondo.
Igikondo amakuru avuga igikondo nayo tuzaniye canka yahandi canka ufite ibyo uvuga ku byo twagushikirije.
Igikondo rero arandabanza mvuge kuye mwadushikirije. Arabyo mwavuzeho muri n'ubundi muri iki kiganiro cya muri bisanga mwadutumirire abo bari kwiyamamariza kuba abadepite mu Rwanda mu nteko nshingamategeko. Twaganiriye nabo bose nabyo nta twarabishimye cyane kuko byadufashije gusobanukirwa abo ari bo bidatugoye cyane ko aho bari kwerekeza mu mpande zose z'igihugu hose siko bahageze ariko radiyo ijwi rya Amerika mwarabafashije kugira ngo tubumve cyane tunabamenye abo ari bo. Nsengiyumva Janvier turamuzi n'uriya Salimu Twaramutse Joshua. N'ubundi turakomeje kwitegura amatora azaba kuwa mbere niba ntibeshye ku Banyarwanda bari muri iki gihugu. Ubu rero amakuru ari igikondo akomeye ni uko FPR umuryango wa FPR ishyaka rya FPR Inkotanyi ibi kwiyamamariza hano igikondo aho bajya bita muriyabere gisomoza amahanga bikaba bishyushye rwose mvuye yo mu kanya mbona bishyushye tubyina twishimira kuko tugeze
kuko ni no munsi wa nyuma wo kwiyamamaza
n'umunsi wa nyuma urumva niyo mpamvu bishyushye urebye byari bishyushye batugezaho imigabo n'imigambi batubwira uko tuzatora n'ibindi byinshi ko tugomba gukomeza gusigasira ibyagezweho twigira dutora neza amagambo nk'ayo niyo yari ari kuhavugirwa n'ubu kandi biracyakomeje kuba bishoboye n'ubu baracyariyo barahava nimugoroba rwose wagerayo n'ubundi hasanga bishyushye rero kuwa mbere urumva gahunda n'ubundi abanyarwanda akenshi bazi gutora neza burya mbakundira ko bazi no kuzinduka mu byo bakora abenshi ari abo nyanyuraho bambwira ko amakoti bayahanaguye kuko biba bimeze nk'ibirori mu Rwanda babifata nk'ibirori ntabwo babifata nk'ibisanzwe kubona amatora tuyafata nk'ibirori ababyeyi nabo imyenda myiza bayikozeho n'imikenyero arakubwira ugezeho wese ukamubaza ati amatora bimeze gute muri make umwuka uri mu banyarwanda ni amatora barakubwira ati ku wa mbere itariki yadutindiye isaha 10 zuzuye nzaba nageze ku cyumba cy'itora aho nzatora
urakoze cyane rwose
ubwo rero nabashimira kandi mukomeza no kutugezaho ibyo biganiro byanyu dore ko ari byiza ariko harakaba rero nabasabye ntegereza ko mwagashyira mu bikorwa ndaheba
nagakize
akambere n'abasabye ko mwansuriza tumaze kamere indi akazampamagara mu kiganiro cy'umuziki
Innocent Kimenye umuhinga bw'ibyuma avuze ngo iyo afera yifatiye mu ntoki
aka kabiri rero ko kara kuko mwa kuko abanyarwanda n'abarundi abenshi dukunze gufungura duhereye saa 10 gushika saa moya kuva saa moya na none n'igice twumva amakuru na saa 12 akenshi ariko ntago bafite amasaha nyayo y'igihe amakuru ageramo n'igihe ibiganiro bigiye bibera kuko abenshi hari igihe bumva ko baje ngo harya cya kiganiro cyitwa muri isanga kirajyamo ryari cyangwa kumva ko baje ngo harya amakuru arajyamo ryari ubwo rero nandi kugira ngo niyabi kunze muzadufashe mube mwashyira nko ku rubuga rwa Facebook igihe ibiganiro bibera byose amakuru mu Kinyarwanda no mu Kirundi mube mwabidushyiraho mujye mubitwibutsa yabitabagoye cyangwa se no mu gihe muri mu kiganiro nk'iki cya muri isanga mukavuga
ati ako kabazo kawe uwagashikirije mbice muri isanga aragishikirije uruganda rw'ijwi rya Amerika turiko turabibategurira ariko mukurindira yuko bishika kuri Facebook ntikibuze ko muja kuri internet ya @3 akaburungu radio yacu @vewa.com ho huhagiye urabona ryari ibiganiro byacu bitandukanye biba barabikwereka neza hama usivye n'ivyo harimo nk'ico two kwita kumenyekanisha ibiganiro dufise biza biraba mu mwanya itandukanye haba makuru canke ryari turabashikiriza igihe biba muhura wumva nko muri isanga turabacishirizamo ngo iwanyu mu ntara twashirizamo muri isanga kugira ngo tuze turayibutsa ibyo biganiro tubafitiye bitandukanye si byo ngasengaye
n'ibyo twifuza mukomeze mugubwe neza rwose munsuriza umuntu witwa Thomas
ubwo butumwa turabushikana hanyuma mukurindira ko Facebook muzobona icyo mwadusavye tukabibashirira ko mwe muraravye kuri internet ya @3@vewa.com ugiye nko kumakuriye mu gitondo ucona ryaraba wagenda kukiganiro muri isanga ukabona ryari kiba aho ugiye hose urabona isaha nyaco kibera kandi usivye yuko ushobora no gucusubira kumviriza ivyahise ushobora no kuhamenyera ibindi utaruzi ko tubafitiye urakoze cyane
icyo ngicyo rwose turacyashimiye murakarama
nawe bikubera uko nyene Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga Sengayire arabivuze katubibutse muri isanga ni kuva kwa mbere gushika kwa Mungu igihe cy'isaha 10 gushika saa 11 ni ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda
Toka kwangu Nifengu kuna ufumilivu wako Kini wewa kila pande ya dunia. Kuna viumbe za kila aina, kuna sisi kwa mfano wake. Mungu Baba ni mwenye kutujali. Mungu Baba ni mwenye kutupenda. Nalipa ngapi kwa uhai wako? Unapana lini kwa kubarikiwa? Mungu ni mwema, mwenye neema, mwenye rehema zote. Nishike mkono, nisianguke. Nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, niwe wako. Bele zako, tukipiga magoti Baba, tusamehe dhambi zetu. Tuko mbele zako, tukiwa wanyenyekevu, Baba tupe amani.
Twese kandi na Gilbert kundi murongo wa telefone. Gilbert ikaze.
Ndiyo miriwe.
Urakomeye.
Turashima.
Uherereye he?
Muri komune Rutovu ntara ya Bururi.
Komune Rutovu ntara ya Bururi haravugwa make.
Zamena mesa kubabaza.
Sa.
Ne kono mbona kuri Facebook mwaduhaye umurongo. Be iradio iravuga mu Burundi.
Iradio iravuga mu Burundi biciye kuri za shortwaves, biciye kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, hama bari mu ntara zegereye u Rwanda nka Zanguzi na Kirundo nabo baratwumva ku mirongo ya FM. Izananye mu Rwanda yego.
Amanga mu tuvuri kuri ya kwamenyesha umutekano urahari.
Mhm.
Nahantu hameze neza n'abereka no kuronka kavura.
Mhm.
Ariki kibazo cy'ikibazo kibazo cy'ibitoro ngamu tuvuta akenye station ukuri. Nahantu haba moto menshi mugabo kwa utoro n'ibitoro bicakure.
Mhm.
Kurinda gufata moto twa twifaka ndakwenda hano bitima tanda.
Mhm. Kugira muje kurondera igitoro.
Ego kufatimo doka za tukio kironde. Shagutera kamu hawa hawa nusema fara na hiku motu uja ni sitasa nga motu vya ilahake mewe. Ego nukuri mwabadu fasiti.
Na stasyoni mwe ihariga Gilbert ngaho onye kuri santri ya Rutovu.
Yariga ze kubi hari mugawo kudezubu nene yara homde ubu nagikora. Ego kesi chasina tulikora kubito vya magene wa zemira tozimba. Kwa saa kuminecha yukuri uza stasyo watu fashiri gose mneri kumei.
Hanyuma, komu kuvangomu Rutovu santre ujanga hozaruta na bifatuma nyunga nagote?
Kutukiba kide kumodo kari sandu tulihili neti hili hombi hili.
Kugiru uja kuzani gitoru, tuzana kama litiranga?
Bano uja ufise. Kusisa kutuwa saa kuzana niki domu chosu kwa hivyo kashira mungu kwa hivyo kwa mwimoto mwimoto ya wevuke maka jihizi. Rumba nubu hombe mkomeye kuhinda kuhita kizu kwa hivyo mafaranga. Nubu hombe mkomeye nukuri.
Hanyuma iyo ichono kuita ibiciro vyo kuyunguruza na vyo bicabigenda gute mu gihe numva murinda kuja kukirondera mugiye kure.
Yitse nyene ko abantu bifite imodoka ayi nti batworohereza kuri ababona wihuta gose bataba kuzimba. Nawe ko rera takuri bugire cawe na nyine ukipakiza ukagenda nakundi.
Wowe uri mu rumurwi wabahe wabipakiza canke wapakira?
Nini mu rugo wapakira? Ego
ibiciro biduga ku munsi bivanye n'amafaranga yagufashe kugira ngo uje kurondera nk'uno munsi wagiye kurondera twinshi mu ndwi uraduza kugira ngo twisubize canke mugumiza kwa kundi nyene.
Oya umba ko mitaba kwa kunyine n'uko kandi cyo ruho umutegeza kuduza nyene. Umba aba abene gihugu na nyene bira ingaruka mbi barazibona kubera abatatu bavuyimba kandi birumvikana. Ego
urakoze cyane Gilbert, ugira umunsi mwiza ngira ngo ababyiga baravyumvise.
Nabashimiye nabwe kwijya America murakoze.
Urakoze mu Rutovu, ugira umunsi mwiza. Jugia Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga.
There is no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah. Let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm bitter, bitter, bitter when I'm close to you. I'm bitter, feeling better, yeah. Cause when you dance, when you smile,
Jugia Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabise kandi na Bruce akundi murongo wa telefone. Bruce Kaze,
yego,
uherereye
none mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke.
Na makuru tuzaniye canke ni vyumviro?
Na makuru ashobora kuba ari kuvugwa cyane ino hanga.
Tugakwijamba.
Amakuru ari kuvugwa ino hanga ha cyane cyane ni ingingo nyamukuru usanga n'umuturage ndagufi bose bari kuvuga cyane. Na makuru ajyanye n'amatora yo kuwa mbere. Bo amatora yo kuwa mbere bavuga ati nuko twabishishikarijwe kuva kera na kare, babitumenyesheje kare, ibipande by'itora biduha kare. Kuwa mbere tugomba kuzinduka tukajya gutora intumwa za Rwanda, abadepite baduhagararira mu nteko ishinga amategeko kugira ngo Rwanda rwacu rukomeze rutere imbere baduha no kubyiza. Ibyo rero ugasanga abaturage barabyishimiye cyane. Natwe nko mu kigo cyacu urebye hazaberamo icyo gikorwa, ubona ko biteguye neza cyane. Kuko kuwa gatanu twakoze umuganda utegura kuntu ibyo birori bizaba bisa neza nta kibazo. Dutegura kubera amashuri nyine urabizi ifunguzo tuba dufite, baravuga ati ifunguzo mudutange kugira ngo abaturage babone aho batorera nta kibazo, n'amasuku turayakora, n'abaturage babona bahariye amabarabara nta kibazo na kimwe. Ubona ko ibintu bimeze neza cyane. Nanjye umunyamakuru w'ikigo nanjye ibindi kuri kubikirana nzabageza ku banyeshuri banjye, babwira ati igikorwa cyagenze neza, byagenze gutya, ibintu bimeze neza cyane mu gihugu cyacu.
Urakoze cyane Bruce, ugira umunsi mwiza.
Okay, nawe.
Ijugiye muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga. Ibindi biganiro tuba tubafitiye mu ndwi kuva kwa mbere gushika kwa Mungu. Muri byo harimo nk'ikiganiro wanyu mu ntara mukurikira saa ndwi gushika saa ndwi n'inusu ku masaha mu Burundi no mu Rwanda. Iminsi yose kuva kwa mbere gushika kwa gatanu saa kumi na zibiri turabashikiriza amakuru, ahanini ayo makuru aba yibanze ku Burundi no mu karere. Saa kumi gushika saa kumi n'imwe muriko murakurikirana ikiganiro muri isanga. Iminsi yose kuwa mbere gushika ku w'Imana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu igihe c'isaha imwe n'iminota mirongo itatu gushika igihe c'isaha zibiri ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Amakuru agezweho ku isi na cane cane muri Afrika muriko murayakurikirana biciye kuri FM shortwaves hamwe no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ico gihe tuba turi live no kuri vewa radio yacu ni Facebook. The Ben na Medi mu karirimbo Lose Control twase kandi na kwizera kwizera ikaze
kwizera amahoro cyane
urakomeye
ndabumva
uri hehe gakwiza
ndi mu Burundi mu ntara ya Kirundo
Kirundo havugwa make
mu Kirundo nyene n'amahoro buke buke je mfati ahungu vya mbona ndabona Nuka kumba kwa radio mvuga kama shure zotangura itariki 10 ubu nini teguro yo kwitegura nyene gusubiza abana mu mashure
udukoresho tw'amashure twarabonetse
naho mbona ku masoko nyene bigorana cyane ibintu birazinze byaraduze sanga amakayi impuzu sanga nyene amahera nyene yaraduze tewe nyene ubukene nyene tubayemo
no kwihangana hama mgabo mukabona ko muzoshobora kubarungika nimba uri umuvyeyi
oya je nanje ndi munyeshure meje umwaka ubusa nzosubira kwiga no kwitegura kaminuza
warashoboye kuronka amahirwe yo kuja muri kaminuza y'u Burundi
oya twarakoze exeta turindiriye amanota nyene
uraba wipima ku byo wanditse ubona gute
ndaragerageje
Kera niho ababyeyi bacu bakubaza ati naho amanota ataraboneka mvuga ingene ubona bizogenda.
Oya naragerageje.
Hanyuma gakwize hariho abenshi basama amakenga bakibaza ati mbega bizogenda gute niyo ntaramuka nshoboye kuronka amahirwe yo kuja muri kaminuza na cane cane kubana usanga bava mu ntara hagati z'igihugu c'u Burundi hatagiramwo amakaminuza yigenga mwebwe abanyeshure bo ngaho urwaruka rwo mu Kirundo ico kibazo murakibona gute
izo nyene biragorana cane kuko nk'ubu ubashaka kubura amanota yo kujya muri kaminuza ya leta ugasanga ibintu by'amaprize nk'ino biragoye uri umwana nyene w'umutishoboye uguma muhira nyene ukareba utundi wabura urakora kaminuza yomba bica bigorana
nama ugize amahigwa urifuza kuzokurikirana iki muri kaminuza y'u Burundi
Je muri kaminuza y'u Burundi nipoza nkuna gizamahigo nkayitora gukurikirana ibyigwa bya bijyanye n'ubuganga kuko nibyo scientifique de nezereza cyane
teka tukwipfurize amahigwe iyo ndoto yawe uzoyishikane ego urakoze cyane rwose kwizera mu Kirundo
murakoze cyane rwose natwe no mu Kirundo turabumviriza ku mirongo ya FM biroroshye cyane nubona ariko ndabakurikirana
reka cubandanye uryoherwa kandi udukurikirana ntukure ku gutwi
Oya sinigira nkura kuri ya Amerika ndarekunda gose nizere ko nikindi giye buzoba mu mama nga.
Ego urakoze cyane gose kwizera.
Murakoze gose.
Mhm. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni muri Isanga. Jugiye muri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanye tubashimira mwe muri komu twumva muherere irya nino undi turi kumwe ni Emmanuel Ikaze.
Ndabumva neza murakoze.
Uherere hega Emmanuel.
Ni Kimihurura I Kigali.
Kimihurura. Kuna makuru tuzaniye canke n'ivyumvira.
Na makuru mbazane make cyane atari menshi mu Rwanda na mahoro izuba rirava. Ni ibikorwa byo tunasoza ni ibikorwa byo kwa mama za bakandida depute. Kadenshi numvise mwana nabatumiye twara kumvise babigenga kandi namakuru yenda tuyumva naho tabashije kugera. Ijaye niyo makuru rebye dufite nyamukuru abundi twitegwe neza amatora kuwa mbere. Urubyiruko twe numvise baradushyiriyeho n'umwihariko wacu ko tuzatorera hano kuri komisiyo y'amatora hano ku Kimihurura
Koineke
ku itariki enye bari bwo tuzahahurira tuzindutse tugatora urubyiruko dutora uhagarariye abahagarariye urubyiruko urumva rero nk'urubyiruko benshi ntabwo tujya dukunda kwitabira ibintu usanga tumeze nk'abantu batagize ibintu bitayeho ariko igihe turimo ntago ari icyo kwicara ahubwo twakwiye gufatanya tugashyiramo imbaraga tugatora uwo twifuza tubona uzakomeza kudufasha mu gushyikiriza ibyiyumviro cyangwa ibitekerezo byacu mu gihe azaba yageze mu nteko nshinga amategeko nk'uko tujya tuvuga ko ari intumwa zacu.
Urakoze cyane.
Nicyo nk'ayo makuru mfite rwose. Ubundi mu nturizi hari abantu nari nshaka gusuza nka babiri cyangwa batatu sinzi nta byakunda.
Unyarutse kugira ngo duce dufate abandi baturindiriye.
Hari uwitwa Munyeshema Thomas w'inshuti yanjye musuhuze cyane. Hari n'uwitwa Adirie n'uwitwa Diodoni na Diane na Samweli n'abantu bose batuye mu Rugando mu bambere ntashu.
Urakoze cyane gose Emmanuel.
Kabisa turabakunda cyane mujye mukomeza mu muzishyikirizo ibyo biganiro byanyu tubakurikiye.
Nawe ubandanye uryoherwa.
Aho murakoze murakarama.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu minota itarenga 11 turaza kuba dusozereye ikiganiro muri Isanga cuno musa ariko mu kurindira iyo minota turakira abarijya nino kugira ngo mbandanye mudusabikaniriza amakuru mwongere mubwico muvuga kuyo twabashikirije.
Somula Nefim Kingale to Kampala Oh na 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 sinchaka kukubura habe ni segonda. Oh baby sinchaka kukubura habe ni segonda. Oh baby sinchaka kukubura habe na gatoya. Yego umuntu arakosa akanasaba imbabazi ibyo bikarangira umunsi bejo nejo bunda kongera uzumva benshi bazavuga byinshi ariko ntuzite kuri wowe oh yeah uramenya amabwire ndazituma umwana wacu. Oh yeah oh yeah sinshaka habe ni segonda. Oh baby sinchaka kukura habe ni segonda. Oh baby sinchaka kukura habe na gatoya. Oh yeah nzaho mukwano kwange kakukume abafereba chamu tubasunge abantu sabarafu tubasuze boli mukwano kwange kakukume abafereba chamu tubasunge abantu sabarafu tubasuze ora menya mabire nazituma abantu wacu. Oh yeah oh yeah sinchaka kuku habe ni segonda. Oh baby sinchaka kukura habe ni segonda. Oh baby sinchaka kukura habe na gatoya. Oh yeah yego umuntu arakosa akanasaba imbabazi ibyo bikarangira umunsi bejo nejo bunda kongera uri mukwano kwange kakukume abafereba chamu tubasunge abantu sabarafu tubasuze uramenya amabwire nazituma umubano wacu. Oh yeah oh yeah sinchaka kukura habe ni segonda. Oh baby sinchaka kukura habe ni segonda.
Ijwi rya Amerika Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu rubuga abari rwanyu mutubwira amakuru avugwa ijya nino ahiwanyu mubaye mu makambi mu ntara makomune mu midugudu mu makartie atandukanye mu mazone atandukanye mu bisagara bitandukanye mu migabane itandukanye ijwi rya Amerika naho tudashika kugira ngo rero twumve ayo makuru avuga iwanyu namwe tuba dukeneye uruhara rwanyu ko muyatubwira turabarindiriye inshuti bakunze. Mushobora kandi no kugira ico muvuga kiyo twabashikirize muri nondwi turiko turasa nk'abasozera no musibo dutanguye n'ukwezi gushasha murekuriwe no kuvuga ibyo twabashikirije muri kuno kwezi kwa munani twaraye dusozereye tukayifuriza yuko mu kwicenda muraranigwa mu byo murimo byose. Oh baby, sinchaka kukura habe ni segonda. Oh baby, sinchaka kukura habe na gatoya. Oh yeah nzaho mukwano kwange kakukume abafereba chamu tubasunge abantu sabarafu tubasuze
Oli mukwano gwange kakukume Abafere bachamu tubasunge Abantu sabarafu tubasuze Urame nyamabire Nazitu mwano watu Oh yeah Oh yeah Sinchaka kukura Habe ni segonda Oh baby Sinchaka kukura Habe ni segonda Oh baby Sinchaka kukura Abe na gato ya, oh yeah. Yego munara kosa, akana sabi mbabazi. Ibyo bikarangira, umunsi bejo nejo bunda kongera. Oli mukwano gwange kakukume, abafere bacamu tubasunge, abantu sabarafu tubasuze.
Nuko rero nchuti bakunze hari amatelefone atakora kunda gucamwo ariko mukamuri ko murumvira radio aho muri mushaka ko tubaha ijambo mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe iyo ni nayo numero y'ijwi rya Amerika yamenyesha makuru wese mukeneye canke ico mushaka kubaza ku ijwi rya Amerika mugi bazamuciye kuri yo nimero ya ijwi rya Amerika igisata cyo Kirundi n'Ikinyarwanda haduce dusozerera ikiganiro muri sanga 16 genekerezo rya mbere kwezi kwa 9 muri 2018 njute bakunze mariko mutwumva muri rya nino mwakoze abo twasangiye ijambo mwakoze abo bari bifuje namwe ko tubahamagara ariko amatelefone ntadukundire dusaba imbabazi nejo n'umunsi muri sanga ni kuva kwa mbere gushika kwa mungu kandi twamadufise ibitandukanye tubahamwe umwanya kugira ngo mushobore guterera ivyumviro vyanyu na Lidiane nahaze kuri micro mwinga bw'ivyuma Innocent kimenyegeranije amaje na engineer bafatikanije twemi twayifuriza kugira ukwezi kweza kwa cenda na weekend nziza. Turaza kongeregeye cisaha 12 makuru tugiye kubategurira. Muri yo harimo iyerekeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yarayashize umukono ku itegeko yemeza indwi bagiye kugira seni zotegura amatora muri 2020. Turaza kandi kugaruka no kuvyerekeye amatora mu gihugu cy'u Rwanda y'abashinga amateka uno munsi n'umunsi wa nyuma wo kwiyamamaza kuri bo. Murakoze cyane. Muranigwe mu vyanyu no mu vyanyu no mu banyu weekend nziza n'ukwezi kwiza kwa cenda.